murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramukanya amahoro nshuti muduteza amatwi muri iki gitondo. Turi kuwa kane itariki 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Abacukura amabuye y'agaciro mu ntara ya Cibitoke mu Burundi barinubira imisoro y'ikirenga ituma bakora bahomba.
Mu isango mahera batoza ni menshi. Ukajure bikivamo rero mu butare ni gikeya cyane.
Uwo numwe mu baturage bo mu Cibitoke ho mu Burundi.
Twe tuzi uko ruhusha rwo gucukura rutangwa n'umushikiranganje. Nimba bacha basaba amafaranga rero babikora atamatiki kubisunze.
Uwo nawe ni Paul Ndarihonyoye ukora mu biro by'igihugu bishinzwe imisoro mu Burundi. Turajya no muri Uganda kureba urubanza rwa Jamil Mukulu, umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Tuje no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahavuga urupfu rwa Lieutenant General Sylvestre Mudacumura, umukuru w'inyeshyamba za FDLR. Reka ariko amakuru yacu tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Nigeria irabandanya gutahukana abayo bari muri Afrika y'Epfo. Abarenga 300 baratahukanywe n'indege mu gihugu cyabo cyo ku munsi wa gatatu bavanywe muri ico gihugu. Ni mu gice cya kabiri mu ndwi imwe batahukanywe inyuma y'ubwicanyi bufatiye ku rwanko rw'abanyamahanga bwahitanye abantu bashika kuri 12. Amasinzi y'abanyagihugu bari baje kubategera ku kibuga cy'indege ku murwa mukuru Lagos. Mu ndwi iheze abandi banyanigeriya bashika 200 nibo batahukanywe muri ubwo buryo nyine. Abanyanigeriya baharurwa ku 100,000 nibo bagereranywa ko baba muri Afrika y'Epfo nk'uko bishikirizwa na konsila ya Nigeria mu gisagara cya Johannesburg. Abahinga baoni barafashe urugendo rubaganisha muri Arabia Saudite gutoza ku bitero vyabaye mu mpera z'indwi iheze ku mahinguriro y'ibitoro muri Arabia Saudite, nkuko byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa gatatu. Ariko aragabisha ko mu gihe ho kwaduka intambara hashobora kuba ingaruka mbi cyane. Yamenyesheje ko abahinga barungitswe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bavuga ko icyo gitero ku mahingurire y'ibitoro yahitwa Abkake caje gituruka ku butaka bwa Irani, naho abarwanyi b'abahuti bari bariyemereye ko aribo babikoze. Washington yo gushika ubu igifiti ifise amakenga ku bivanye n'ubushobozi bw'abo barwanyi. Arabia Saudite yashikirije ejo ku wa gatatu ko atankeka Iran ariyo yakoze ico gitero. Ni muri iyo ntumbero umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yabonanye ejo ku wa gatatu n'umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman mu gisagara cya Jeddah. Ni muri ico gihugu cya Arabia Saudite. Yongera gushimika ko Irani iri nyuma y'ibitero ku mahinguriro y'ibitoro muri Arabia Saudite. Umushikiranganji Pompeo yatekanye no kuja muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kubonana n'umuhungu w'umwami waho Mohammed bin Zayed. Umuvugizi w'umushikiranganji wa Arabia Saudite ajeje kwivuna abansi Colonel Turki al-Maliki yabwiye amenyeshamakuru ko indege za Irani zo mu bwoko bwa drone 18 hamwe na misire indwi arizo zateye ibyo bibanza by'ibitoro muri ico gihugu. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yahavuye aca ategeka umushikiranganji wiwe w'ikigega cya Leta Stephen Mnuchin ejo ku munsi wa gatatu kongereza ibindi bihano kuri Iran, ariko ntibiramenyekana ibyo bihano ivyo ari vyo. Muri Israeli nta uramenyekana ko yatsinze amatora yo ku munsi wa kabiri yabaye ku nshuro ya kabiri abanyagihugu bitabira amatora mu mezi atanu aheze. Inyuma yo guharura amajwi yose y'abatoye umugambwe wa Benny Gantz yahoze ari umukuru w'ibiro bya gisirikare waragaragaye kuri imbere w'umugambwe Likud wa Benjamin Netanyahu, ariko iyo migambwe ko ari ibiri ntawashikanye intebe 31 zisabwa kugira utsinde mu nama nshingamateka y'abantu 120. Umugambwe wa Benny Gantz waronse amajwi 56 kuri 55 y'uwa Netanyahu. Gantz yashikirije ko atazoja muri leta y'ubumwe mu gihe Netanyahu akirongoye umugambwe Likud. Mu gihe ibiharuro by'intabanduka bizotangazwa, perezida wa Israeli Reuven Rivlin azoca atuma ko abakuru b'iyo migambwe mu biganiro asabe umwe muri bo yaba Netanyahu canke Gantz gushinga leta. Muri Afghanistan naho abantu bashika kuri 4 barishwe, abandi baharugwa mu 10 barakomereka igihe umugabo yitwaje inkoho arasiye ku nyubakwa ya leta yarimwo abantu benshi mu buseruko bwa Afghanistan mu gisagara mu ntara ya Nangarhar hareje ku munsi wa gatatu nkuko byashikirijwe n'ababibonye hamwe n'abategetsi. Munyi mu gihe ico gihugu casinzikajwe n'intambara kiriko kiraja mu matora y'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 2028 byo ku kwezi kw'icyenda, nta muhari uremanga ko ariwo uri nyuma y'ivyo bitero. Abatalibane hamwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu niyo mihari ivugwa kwigwanira muri iyo ntara ya Nangarhar ihana urubibe n'igihugu cya Pakistan. Iki gitero cyabaye nyuma y'umunsi umwe abatalibani bishe abantu 50 mu bitero bibiri byabereye hafi y'aho perezida Ashraf Ghani yariko aragirira imyiyamamazo y'amatora mu ntara ya Parwan no ku murwa mukuru Kabul.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru umaze kudushyikiriza. Umakuru y'ibiyaga bigari, ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hejo zatangaje ko zarangije umugaba mukuru w'inyeshyamba za FDLR Lieutenant General Sylvestre Mudacumura. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaduteguriye inkuru irambuye.
Nkuko byatangajwe na General Richard Kasonga, umuvugizi w'ingabo za Congo FARDC, Lieutenant General Sylvestre Mudacumura yaguye mu gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira ku wa gatatu mu gace ka Bwito mu karere ka Rucuru mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Icyo nakubwira ni uko yaguye mu gitero cyakoranywe ubuhanga n'ingabo zacu. Twabanje kumenya aho aherereye n'uwari we, hanyuma tumugwa gitumo mu karere ka Rucuru mu gace ka Bwito, kandi ingabo zacu zabikoranye ubuhanga zubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu.
General Richard Kasonga yavuze kandi ko bamwe mu basirikare bari kumwe na Sylvestre Mudacumura bishwe, kandi avuga ko iyicwa rya Lieutenant General Sylvestre Mudacumura ribaye nk'ubutumwa bwohererejwe izindi nyeshyamba, gusa ariko yirinze gutanga umubare w'abandi bantu baguye muri icyo gitero.
Ntabwo nabasha gutanga umubare w'abishwe maginga ya. Icyo nakubwira ni uko ingabo zirimo zikora akazi ko guhumbahumba basigaye muri ako gace, nyuma yabyo niho tuzabatangariza uwo mubare. Icyo nakubwira ni uko yari kumwe n'abamurinze benshi kandi bose barishwe.
Umuvugizi w'ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo General Richard Kasonga yakomeje avuga ko iyicwa rya Sylvestre Mudacumura ari ikintu cyiza ku ngabo za Congo, maze ahamagarira indi mitwe yitwaje intwaro irwanira mu burasirazuba bwa Congo gushyira intwaro hasi. Bitaba ibyo, ati bazabona ishyano nk'iryagwiririye Sylvestre Mudacumura. Yirinze ariko kwemeza ko ingabo za FDLR zigiye gukwira imishwaro kubera urupfu rw'umugabo wazo.
Byari kunshimisha iyo nshobora kuba nabitangaza, ariko magingo ya sinabivuga. Ariko icyo nakubwira ni uko twebwe nk'ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo turahamagarira imitwe yose yitwaje intwaro ikiri mu mashyamba kuyasohokamo, bagashyira intwaro hasi. Bitaba ibyo, bakazabona ishyano nk'iryagwiriye mudacumura n'abo bari kumwe.
Leta y'u Rwanda yishimiye ko General Mudacumura atakiriho. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagize ati ni inkuru nziza ku mahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no ku karere. Ati ibi biragaragaza ko ubutegetsi bushya bwa Congo bwiyemeje kubuza amahwemo abateza intugunda mu burasirazuba bwa Congo. Nibutse ko Lieutenant General Sylvestre Mudacumura yashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera ibyaha byibasira inyoko muntu byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyaha birimo gufata abagore ku ngufu, ubwicanyi no kurimaza ingingo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaremye kuzatanga akayabo ka miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese wari kuzazitungira agatoki aho Mudacumura aherereye ngo atabwe muri yombi. Yari amaze imyaka 25 arwanira mu burasirazuba bwa Congo ayoboye inyeshyamba za FDLR Foka zitemeye gutaha mu Rwanda ku bwende bwazo. Yavugaga ko we n'ingabo ze kimwe n'imiryango yabo bazataha ku ruhembe rw'umuheto. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuje muri Uganda aho urukiko rw'ikirenga rwemereye ubushinjacyaha bw'icyo gihugu gutangiza urubanza rwa Jamil Mukunu, umuyobozi w'inyeshyamba za ADF ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uganda yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Mukunu amaze hafi imyaka 4 afashwe. Inkuru ya Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda.
Umucyamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa Uganda mu ishami rishinzwe ibyaha mpuzamahanga Eva Ruswata yahamije ibyaha by'iterabwoba bishinjwa Jamil Mukuru na bagenzi be 20 bamaze igihe bafungiye muri gereza nkuru ya Ruzira. Avuga ko ubushinjacyaha bumaze gukusanya ibimenyetso simusiga bibashinja, bityo akaba kwakira urubanza byahita bitangira. Jamil Mukuru, umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Kiisilamu uzwi nka ADF Naru urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko akabumaze imyaka isaga 10 warashinze ibirindiro byawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, arashinjwa n'ubutegetsi bwa Uganda ibyaha 20 birimo icyiterabwoba, ubwicanyi ndengakamere, kwinjiza abana bato muri uwo mutwe, ubujura bukabije bw'amamiliyoni y'amashiringi hamwe n'imbunda. Bimwe mu bimenyetso ubushinjacyaha bwiteguye kugaragaza mu rukiko bishinja Jamil Mukuru na bagenzi be birimo inyandiko zafashwe n'igisirikare cya Uganda ubwo zarwanyaga umutwe muri Congo, zimwe mu mbunda z'abarwanyi b'uwo mutwe bakoreshaga, hamwe n'ubuhamya bwanditse bwatanzwe na bamwe mu bahoze ari abarwanyi b'uwo mutwe. Mu mwanzuro wemeza imanza zishinjwa aba barwanyi wasomwe n'umunyamabanga w'urukiko, umucyamanza Eva Ruswata yavuze ko Jamil Mukuru na bagenzi be bahungabanyije imitima ya rubanda bashingiye ku mpamvu z'idini na politiki. Nyamara ariko Jamil Mukuru yabwiye urukiko ko yakoreye ibikorwa by'icyarubozo ubwo yarafungiwe ahitwa Inarufenya mu 2015 akimara gufatwa, kandi ngo akabazi n'abakozi b'inzego zishinzwe umutekano babimukoriye. Bityo umucyamanza mugira inama ko yatanga ikirego cye abikishije mu mamwunganira mu mategeko. Umwe mamwunganira mu mategeko Evas Ochieng yavuze ko bagiye kujurira bahakanye icy'urukiko rubanziriza ubucyamanza cyo kugira ngo Jamil Mukuru na bagenzi be bakomeze kuburanishwa. Uwo mukuru wa ADF yafatiwe muri Tanzania mu 2015 nuko leta ya Tanzania imwohereza muri Uganda. Aba barwanyi be basangiye ibyaha bo baje gufatwa hagati ya 2014 na 2015 mu bice bitandukanye bya Uganda. ADF yashizwe ku rutonde rw'imitwe iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iracyafite ibirindiro bikomeye ku butaka bwa Congo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ahishijwe kwica abanyekongo babarirwa mu majana hamwe no gushimuta. Muri Uganda, uwo mutwe wibukwa cyane muri za 90 ubwo wigambaga ibitero ku mabisi atwara abagenzi byahitanye batari bake, hamwe n'igitero gikomeye ku ishuri ry'imyuga rya Kicwamba mu burengerazuba bwa Uganda mu 1998, aho uwo mutwe watwitse inzu y'abanyeshuri bararagamo abagera muri 100 bagapfira muri uwo muriro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuje mu Burundi, abacukura ubutare mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bakora bahomba kubera imisoro y'ikirenga. Inkuru turagezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Imyidogo ni myinshi cyane mu bimbo butare mu ntara ya Cibitoke. Abahurikiye mu mashyirahamwe 12 y'imbo butare bose bavuga ko bakora bahomba. Icyo biva ko nkuko babishikirije Radio Ijwi rya Amerika na Matagisi y'umurengera bariha muri komine no mushikiranganje bujejwe kwimba ubutare bigatuma bakora bahomba. Bamenyesha ko atagihindutse bazotegerezwa guhagarika ko kazi kandi ariko kari kabatungiye imijyango.
Nagari sawa kubera bihomuka rumba biratugora nta mashini bitwara ubujyo bwinshi rikaje duhomba bice nuko umudukoresha ibintu byinshi n'itubirongo. Inoro ziri kure leta nayo ngo tuzana amahera rumba jarije ingorane cyane.
Byose biza bisaba umushefu. Mu gihe leta rero yo cisaba amahera menshi na wa mukoresha cyangwa amugwiza atunga cabura uburyo bwo kuba yokora akaca hagarara kandi natwe twari kuba ko haronkera akoyo akadufasha muri bimwe byo kubaho. Leta ntago koyisaba byinshi mugaba yoroheje ubu buryo bwo kwimiza habu koronka bimwe ukagura gahene ugura ingurube n'agakabishobotse ukagura umva ko uwo buri ko utera imbere ejo nawe ukaba urumuntu nawe ugeze ku rwego rubereye.
Mu kigo kijejwe gucukura ubutare Office Bonde de Mine Carrière OBM mu rurimi rw'Igifaransa, bamenyesha ko ayo matagisi batanga mu komine arakarenganyo kuko bo batayobazi. Paul Ndarihonyoye ajejwe ibikogwa muri OBM aramenyesha amafaranga yategerezwa gutangwa n'abakora ako kazi.
Icunzi nuko amafaranga gushika ubunyatozwa muri leta hari amafaranga ajanye no kugira papuro tubaha cyo bita mu gifaransa droit fixe, hari amafaranga batanga kugira dossier yabo badepoje bayitrete, kandi amafaranga baheze bagatanga ajanye n'ikarata yerekana aho bazokorera, akaba nandi mafaranga baheze bagatanga ikora ijya gataka. Ayo yose rero usanga ari miliyoni 10 dufate n'ibihumbi amajana 5 mu mafaranga y'amarundi. Bisigura rero yuko bavuze ati byariyongereye, ibyo sibyo na gatonyi. Ciye mvuga ayo mafaranga batoza mu makomine nayo, nahubwo novuga ati barabarenganya kandi ntabyo twari tuzi. Twe tuzi uko uruhusha rwo gucukura rutangwa n'umushikiranganje. Nimba baca basaba amafaranga rero babikora atamatiki kubisunzu.
Leonidas Sindayigaya umuvugizi w'ushikiranganje bw'ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu amenyesha ko muri kino gihe ubutare bwinjiza amafaranga y'agaciro arenga ibice 50% yayava hanze. Amafaranga ava mu butare akaba asumba ayaturuka mu ikawa n'icyayi bifatanye. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya turajya mu makuru y'imikino, ariko reka tubanze tugaruke mu Rwanda aho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP giherutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga hagati y'abashakanye riri mu mpamvu zisigaye zikurura gatanya mu miryango. Icyo kigo cyavuze ko icyo kibazo kigaragara cyane mu mijyi kurusha mu cyaro, nk'uko mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza bitubwira.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyari imenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Mu bushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi, ariko bizana n'ibibi cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndusha Vanderike, umuyobozi wa IRDP, avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause y'impamvu ya za divorce. Akaguma kuri chat, ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore umugabo akayikwaho biba imbarutso yuvuga ati aha turi preve ndayibonye.
Ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana, umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko, nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye, yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yararimo mpa umugore amwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. Umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyine abantu b'amamesaje by'abasheri sheri wanjye n'ibiki, hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preve z'ibindi byabaye imbere. Iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibishuko byanze bikunze n'abana bibagira bingaruka kuko ababyeyi nabo n'umwanya wo kuganiriza abana. Kurumva umwe abahuze ahugiye muri gurupe batatu cyangwa mu mwaro bashiri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya. Iterambere n'ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka 10 ubanye wampaye ubuhamya, ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radio. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwira Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kuri. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwira Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore umugore we yahoraga muri telefone yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto abyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yakijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abasingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati igikomeye cyane ni uko nguko social media na technology na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba. Kuba social media abantu twaraziguye muzika tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanyaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka muri ubwo buryo. Umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi 2017 zari 69 mu gihe umwaka ushize 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311. Mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157. Mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311, 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugeze rero mu mwanya w'amakuru y'imikino. Reka mbererekere mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwire uko bihagaze.
Irushanwa ry'ibihugu bya Sekafa mu mupira w'amaguru ku basore batarengeje imyaka 20 rizatangira ejo bundi kuwa gatandatu itariki ya 21 y'ukwezi muri Uganda. Rizarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Rizahuza amakipe y'ibihugu 11 mu mijyi ya Gulu mu majyaruguru na Jinja mu majyepfo agana mu burasirazuba bwa Uganda. Amajonjora azabanza kuba mu matsinda 3. Mu itsinda rya mbere A harimo Uganda, Sudani, Eritrea na Djibouti. Itsinda rya kabiri B rigizwe na Kenya, Ethiopia, Tanzania na Zanzibar. Itsinda rya gatatu C ryo ririmo amakipe 3 gusa: Burundi, Sudani yepfo na Somalia. Imikino ibiri ya mbere izabeje ubundi kwa gatandatu Igulu. Wa mbere ni hagati ya Sudani na Djibouti, wa kabiri uzahuza Uganda na Eritrea. Umukino wa mbere w'u Burundi uzabuhuza na Sudani yepfo kuwa mbere utaha tariki ya 23 y'uku kwezi ijinja. Ikipe y'igihugu izatsinda irurushanwa izabona ibihembo by'amadolari 50,000. Mu bazayobora imikino arbitre bo mu kibuga harimo umurundi umwe Eric Manirakiza. Dusubiye inyuma gato ku myitwarire y'u Burundi mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu bya Sekafa ku basore batarengeje imyaka 20. U Burundi bwabaye ubwa kabiri muri Zanzibar mu 2005 butsinzwe na Ethiopia mu mukino wa nyuma, bwongeye kuba ubwa kabiri mu mwaka wakurikiyeho muri Tanzania mu 2006 butsinzwe na Uganda mu mukino wa nyuma. Muri iki gihe rero ibikombe bibiri bya nyuma byo mu 2006 n'ibihumbi 2010 bifitwe na Uganda. Igikombe cya nyuma rero cyaherukaga gukinirwa mu 2010. Nyuma yaho irushanwa ryagiye ryigizweyo kubera impamvu zitandukanye.
Ndagushimiye cyane Thomas Kamirindi kutugezaho ayo makuru y'imikino. Nshimiye na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana watugerejeho ayo hirya no hino ku isi, n'abandi bagenzi bacu batugerejeho ayo mu biyaga bigari. Dushimire kandi namwe nshuti za Radio Ijwi rya Amerika mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.